nkuko bimenyeshwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu mwaka w'2015 haribonekeje ibiza n'impanuka byinshi mu Burundi. Nivyo vyatumye uwo muryango wiyumvira gushiraho ubwa mbere umurongo wa telefone w'ugutabariza. Kubera ko uwo murongo wa mbere warugizwe n'ibiharuro byinshi wariha kandi ukagora abanyagihugu kuwukoresha, umuryango utabara imbabare Croix Rouge ufatanije n'ayandi mashyirahamwe ane waciye wiyumvira korohereza abanyagihugu mu gushyiraho umurongo mugufi kandi utariha. Emmanuel Kayengayenge ajijwe gutunganya ivyikoreshwa by'umurongo 109 w'ubutabazi utariha muri Croix Rouge. Yari mu ntara ya Kirundo ku munsi wa kabiri asigurira abaserukira abandi mu buzi bwa leta no mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike imvo n'imvano y'uwo murongo. Indwi yose umuryango utabara imbabare Croix Rouge wayimaze umenyekanisha iyo nimero yo gutabariza itariha mu ntara z'uburaruko.
Uwo murongo wari 2022 2410 mugabo uwo murongo tuwusubirije n'umurongo 109. Mu nyuma rero uwo murongo guhera mu kw'icumi urakora mugabo ntiwakora uko bikwiriye. Kimwe wari umurongo uriha uwutelefonye ko warariha. Icya kabiri wari umurongo muremure mu nyuma mugo tugahura abanyagihugu bikabagonera bagutabariza ko. Icya mbere kuwufata mu mutwe biragoye. Umunyagihugu ashikiwe n'ingorane ntiyamara amahera muri telefone. Ugahura ni kibazo.
Mbega icyo gikorwa coba gikenewe. Ijwi rya Amerika ryegereye abantu bakunda gukenera ubutabazi kenshi. Nabunguruza abantu ku makinga bavuga ko bakunda kugira amasanganya kenshi bakabura ububatabariza. Twabasanze mu gisagara cya Ngozi aho batubwiye ko uwo murongo atanu wo bari bazi.
Ariko natugendera nazi tugize ingwara ntihagire ngo dutabazi. Hama kugonza uri kwatwara umukiriya ntihagire umuntu utabazi. None mu gihe cyose utabazi yakugonze uravunda garagoma yibandaniriza.
Hariho umurongo ku waruje iherutse gushyira ahabona witwa 109 wo gutelefona ko wagusa utariha mu bwo murongo mwari mubuze.
Ntabwo turatahura.
Kabisa je uwo murongo ntabwo twari bwumve. Twebwe mu isanzwe no kubanza kumenya icyo wodufasha. Hanyuma tukamenya ingene tuhamagarako twabanje kumenya ico wodufasha uwo murongo.
Misanzu twebwe mu batagisivero benshi urabona yuko hari abusanga ata telefone bafise. Hama rero iyo utagize nkatombara uca usanga hari nk'umutagisivero nk'iruhande yawe nyene yo gufasha umwe mwanya nta bica bigorana.
Nizigimana Salvatore ajejwe kumenyekanisha umurongo w'ubutabazi utariha 109 muri Croix Rouge asaba abaserukira abandi bamaze gusigurirwa akamaro kawo kumenyekanisha gushika kure.
N'uyu murongo rero namusaje kudufasha kugira twubahuke tuvuge. Twubahuke tuvuge ibitugoye. Genda rero mutumirire abo mwaje muserukira kugira bashobore gukoresha uno murongo, bashobore kugira igikoresho cabo, bashobore kuvuga. Murongo w'109 rero uri ngaho kugira udutorere inyishu y'ibyo bintu byose.
Mu ntara ya Kayanza, Meriki Yoro Nyabenda, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano n'imico kama, avuga ko uwo murongo bamenyeshejwe muri iyi ndwi uje hageze.
Tubona ko uwo murongo uje hageze mu ntara kuko twabona kenshi amagisida menshi abera, impanuka nyinshi zibera mu barabara, hari impanuka usanga n'iz'umuriro, impanuka z'amagisida nk'uko tubivuga, n'izindi nshingwe y'imvura yavuze asanga benshi bamenerwa nabi. Rero twe turabona ko ari akarusho hano kandi bizotuma n'inkuru zishika kare. Kuko hari igihe basanga bibera mu makomine kanakace mutuma kanakace mu kindi kanaka bigateba.
Mu ntara ya Kirundo mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka n'ibiza bemeza ko uyu murongo uje kuborohereza akazi. OPPD Ndizeye Jean Bosco arongoye ico gipolisi mu ntara ya Kirundo.
Ahubwo bigiye koroha kuko inomero twahora dukoresha 113 abari bayimenyereye cyane abari abo mu gisagara cya Bujumbura. Mugabo iyi y'109 abenegihugu izashobora kubafasha. Twebwe Croix Rouge na Plateforme Nationale bari basanzwe bakorana ako kazi ka misi yose k'ubutabazi. Twebwe tubona yuko ahubwo bizatworohera no gushika aho byahora bitugora gushika kuko abenegihugu bazotanga inkuru hakiri kare.
Kugira uwo murongo uboneke, umuryango utabara imbabare Croix Rouge wakoranye n'amashyirahamwe ane ariyo World Vision, OIM, OCHA na Caritas Burundi bakoze igikorwa cyo kumvisha akamaro kawo amashyirahamwe gutumatumanako hakoreshejwe umuhora wa telefone, maze nayo arabumvira arabafasha kugurura umurongo 109 wo gutabariza utariha. Mu ntara z'uburaruko, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.